Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turi kuwa gatandatu n'igenekerezo rya 2029 ruheshi umwaka wa 2024 inshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo kabagizwe n'izimwe nkuru nkuru zikurikira Ikina gitoro gibonekeza mu gihugu nta kindi riva ko atari uko imodoka zabaye nyinshi mu gihugu iyo ni siguro itangwa n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye hari mu kiganiro abashikiranganje ba leta batanze kuri uno wa gatanu mu ntara ya Makamba kubamenyesha makuru n'abanyagihugu nyishiramwe urikombe baratera ivyatsi iyo mvugo y'umushikiranganje Uwizeye Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano utera akamo ishirahamwe yashitse kuva mu gace rero rikabaza leta ya Tanzania iyo abakenyezi babiri bo mu ikambi y'indutsi banyurujwe n'igipolisi cy'ico gihugu bari kugira ababo bamenye iyo bajanywe murana makuru muraza kuvyumva Ishavu ni nyinshi mu bigisha bakukira ubuyobozi bw'indero mu makomine ya Makama na Kayogoro bavuga ko abayobozi b'amashure bariko babatoza ku nguvu amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 14 bise ayisuzuma ry'akazi arico bita fiche d'evaluation bavuga ko ari ubusuma kuko ayo mafaranga yategerezwa gutangwa na leta aya nayandi ni mukanya kwari guca ku bayange
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani ikaze ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutunzi Ikena gitoro gibonekeza mu Burundi ngo ryatumwe nuko kuva mu mwaka w'2022 gushika uyu mwaka imodoka zabaye nyinshi mu gihugu izo siguro zatanzwe kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Makamba n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka mu kiganiro abashikiranganje ba leta bahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yemeza ko igitoro kiboneka ngo uretse ko abakirondera babaye benshi kurikira
Bisho tukomenya, tukamenyesha nawe ni gihono huko. Ibura jigitoro ni vizyo bisho kuwa uyumusi wiko yawa bivoneka chane. Mugabo kufana kera, jara oneka. Kumibili chumi ni chenda, kusubili nyuma, vizyo jara wa. Haliko tumenye ku. Tugia tukarawa, ama faranga tukore yusha. Kugira mkuturangu ni icho gitoro na mafaranga mbama kuhungu. Ikende tukomenya. Mumenye ko twigeze kufatika ibihano w'ibihumbi 2025 aho bahagarika kuduha amafaranga mva makungu aza gufasha budget y'igihugu. Ikindi naco kuva ibihumbi 2020 gushika uyu munsi imiduga yiyonge ni imiduga myinshi cyane ibikoresho bisaba gukoresha igitoro ni byinshi cyane byiyongereye ariko kandi bigaragara ko umwimbo atari ko wiyongere kugira dushore hanze bituzane amafaranga mva makungu. Igitoro kiraboneka nubwo kiza gisanga bakinyotewe ari benshi cyane uburezi sopebu irikira akora ku buryo ikibonetse cyose igerageza ikakigaburira abene gihugu kugira bakirobe
mwishirahamwe urukome baratera ivyatsi zo siguro zitangwa n'umushikiranganje w'ubutare n'agataka babona ko ari imvugo itabereye ubutegetsi mu gihe abarundi baba bamwiteze ko inyishu itomoye ku kibazo gihanze igihugu Jean Nduwimana abwira ishirahamwe urukome asigura ko nyabuntu ubwo bushikiranganje bwananiwe gutunganya ibijanye n'igitoro bakamusaba guhagarika izo mvugo zo gushinyagurira abarundi kurikira
imvugo yarashikirijwe n'umushikiranganje araba ivy'ubutare n'agataka imvugo kuvyukuri itabereye umutegetsi ivyo nibintu bitanejereje abarundi na gatoya niyo ni imvugo idahumuriza na gatoya abantu bagwiriye iyo uri umutegetsi nico ubushizwe nawe umwungerajejwe kuraba intama iyo zagwiriye amenye ingene aziragira n'ingene azicura akamenya ibyo azigaburira ingene bingana iyo umwungere aragiye intama zibusonzanye ntaza kubwira za ntama ngo erega mwashonje kubera muri benshi oya umwungere nyawe anezegwa nuko ahubwo intama ragiye zigenda zunguka zigenda zigwira iyo mvugo rero byama ivugwa muri byinshi mu bategetsi benshi bo muri kino gihugu barakunda kwitwaza ngo abantu baragwira yabantu bashikirije ikibazo cinzara ikibazo cy'ubukene bavuga ngo abantu baragwiriye urumva ivyo byerekana ko ari abategetsi batagira ico bita la planification socio-économique batagira ni politique de gestion des ressources humaines batagira ni gestion des avoirs dore ekonomi urumva rero umutegetsi yitwaza ivyo kuvyukuri naca bari karavuga abasa nuri karaheza umwanya muri ico kiganira barimo twebwe rero mwishiramwe Oricom turongeye gutaka dutakamba ndusubire kumva imvugo nkiyo mu bategetsi barongoye abandi mu gihugu
mu makuru ajanye n'indero nyidogo n'imyinshi mu bigisha ya Makamba na Kayogoro ni mu ntara ya Makamba mu manuko y'igihugu imvunye mukuru ngo akaba ari uko abayobozi b'amashure ari muri ayo makomine babatoza amafaranga bavuga ko ari ayo kubakorera isuzuma ry'akazi bita evaluation canke achat de performance abo bigisha bavuga ko batumva ingene aribo bagura ibikoresho byategerezwa kugurwa na leta yabahaye akazi ni inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
Amakuru vo muri bamwe mu bigisha ngaho mu ntara ya Makamba mu makomine ya Makamba na Kayogoro atumyesha ko batangishwa n'abayobozi b'amashuri amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 14 abigisha bavugaye n'uruganda rwacu bamenyesha ko abo bayobozi babo bababwira ko ayo mafaranga ariko aratozwa arayo kugura impapuro gufotora no kwandikisha ku mpapuro basuzumirwa ko bijanye n'akazi kabo bita fiche d'evaluation abo bigisha bavuga ko ayo mafaranga ari umurengera banakoresha iterabwoba mu kuyatoza aho bababwira ko umwigisha atazuyatanga atazosuzumwa muri komine Kayogoroho ngo bimonogojaho hari abayobozi batangisha amafaranga 13.5 bakoresheje iterabwoba aho atanu ushobora kubaza ibibazo bijanye n'ayo mafaranga bariko baraka abo bigisha bavuga ko ubwo ari ubusuma bweruye ngo ntaho byakabaye aho umukozi ari wagura ibikoresho bitangwa na leta bo yashinze akazi bamwe mu bayobozi basigura kwitunganywa rishasha gisuzumwa ry'abakozi zisaba uburyo bwinshi nabwo leta ikabatabwo yabahaye kuri ayo makenga yose haba umuyobozi w'indero muri ayo makomine abiri cyangwa mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ntacyo bashimye kubivuga ko
ano makuru tuyabandanirize mu gisata kijanye n'impunzi ishirahamwe ya HCR ritegerezwa kuva mu gacerere ikabaza leta ya Tanzania aho abakenyezi babiri b'abarundikazi baheruka kunyuruzwa n'abapolisi mu ikambi y'Induta bajanywe ako kamo gategwa n'umuhari n'amahoro w'akenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano Marie Louise baricako arongoye uwo muhari atangazwa n'ingene abo bakenyezi bafashwe bazira ivyo bagabo babo bakekwa ko boba barakoze akibutsa ko abategeko akurikirana uwakoze icaha wenyene umviriza Marie Louise baricako
ayo makuru nahumurije na gatoyi kandi arimwo ibintu byinshi bidasobanutse ica mbere bega barundi boba bikekwa ko bari muri leta bara bokurikiranwa n'ubutungane bwa Tanzania canke bw'u Burundi kubera iki bafatwa n'igipolisi cha Tanzania kubera iki bidakorwa ku mugaragaro ngo ababo bamenye iyo baroye ica kabiri ko kubisanzwe impunzi zikingirwa n'ibihugu byazakiriye bigenda gute ngo abiyita abapolisi ba Tanzania bafate impunzi mu ikambi kandi hari habajejwe iyo kambi ntiyagire icyo babivuga ko na kimwe ica gatatu natunye kidasobanutse ni kuba ryari amabanga yabubakanye arimwo no kwishurira ibyaha uwo mwubakanye uko tubize twebwe mu mategeko icaha cyose gihanirwa uwagikoze ibyo bintu rero birimwo igipfungo n'akajagari kenshi ariko bikanasa nuko abene kubikora ariko babishatse kugira ntihagire n'uwumenya iyo batabarizwa abo bakenyezi rero bobazwa igihugu cya Tanzania kandi bakabibazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'impunzi kuko niryo rijejwe amabanga yo gutabara gushigikira no gukingira impunzi none abarundi boshika mu minwe y'iryo shyirahamwe bakandikwa bakemegwa hanyuma uwundi munsi bakanyika ntihagire uwumenya iyo baroye hanyuma ntihagire n'umwe agira icyo abaza na kimwe turateye akamo rero HCR ihaguruke yishuze Tanzania abo bantu yiyumvira intuntu biriko biratera imiryango yabo n'ubwoba mbere biteye ababana nabo muri iyo kambi babagaruke n'ingoga hasere nive mu gacerere ihumurize bene abo bakenyezi ikore n'igishoboka cyose kugira ngo abo bakenyezi bimenyekane iyo baroye kandi batabagwa twebwe rero mu mari n'amahoro turihanganishije iyo miryango eka nabandi barundi bose bari hafi bategerezwa kuba batotejwe n'ubwoba kubera bibaza bati aho bukera nijeyo nanje
tumira mate duce dukurikira ikiganiro ku isoko
inzamba
numwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku ngingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganje bw'indero y'ugukura ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza mu vyigwa bizokorwa mu kibazo ca exeta mu mwaka w'2024 mu mashure iyo mu bisata vya scientifique na statistique ku isoko mugishikirizwa na Bonfils Niyongera
ku isoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza ntibikiri mu vyigwa bizokorwa mu kibazo ca leta examen d'etat muri uyu mwaka w'2024 mu bisata by'ubuhinga vy'ibiharuro arivyo bita mathematique na statistique. Zamenyeshejwe n'ubushikiranganje bw'indero iyo ngingo ikabikomoka mu ndinganizo y'igisata c'indero mu ishure shingiro iyo ngingo yoba ifise ingaruka ku buzima bw'abanyeshure amwe byo bari byo hakwiye gukogwa iki kugira inyuma y'amashuri shingiro abanyeshure bafitse ubumenyi bukwiye muri ibyo vyigwa by'indimi inyishu y'ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu nigerekezo rya 2029 ruheshi umwaka w'2024 mukaba mugire mu gishikizwe na Je Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye ikaze mwikete ryarungikiwe abayobozi b'indero mu ntara ryateweko igikomo kuwa 19 ruheshe umwaka w'2024 umushikiranganje w'indero François Habyarimana yishimikiza itegeko nshikiranganje ryo kwa 2024 nzero umwaka w'2024 yerekana ingene ivyigwa bikogwa mu kibazo ca leta examen d'etat acamenyesha ko ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza bitari mu vyigwa bizokorwa ku kibazo ca leta examen d'etat muri uyu mwaka w'2024 mu bisata by'ubuhinga by'ibiharuro na statistique muri iryo kete arongera ko kwivyo vyigwa bizora abanyabona abo mu myaka izokurikira mu bisata byose ingingo yahiswemo n'ubushikanganje bw'indero yo gukura ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza mu bisata by'ubuhinga indimi zizwi kwa izo zikoreshwa mu guhana amakuru iteye kubiri n'uko ibindi bihugu bikora mu gisata c'indero n'umwihwezo w'umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri kaminuza Liberani Bashira kandi kubwiwe kumenya indimi ni nkenerwa mu bijanye no kuronswa ubumenyi no kuganira akabona ko vyihutirwa ku gisata c'indero mu Burundi kinagurwa kikagarukirwa kuva hasi
izo ngingo zafashwe zirakangaje cyane umurundi wese arakeneye kumenya neza indimi igifaransa n'icongereza kuko ni indimi zikenewe cyane zikoreshwa mu bikorwa nka byose ntibitahurika rero ingene izo ngingo zafashwe zigashikwa mu ngiro ntibitangaje rero ko abanyeshure muri kaminuza batumva ururimi rw'igifaransa ariko bigamwo ivyigwa byose ivyo rero bigaca bituma abanyeshure basaba arimo kubasigura inyigisho mu Kirundi izo ngingo zose zosubirwamwo ku neza y'u Burundi na cyane cyane ku neza y'igwaruka kazoza kejo igisada c'indero kirakenewe gushayurwa vuba na vuba
ivyiyumviro vy'umwigisha muri kaminuza Liberani Bashira kandi bishimangirwa n'amasendika y'abarimu CONAPES na CGPB mu kiganiro ayo masendika yahaye ikinyamakuru iwacu yose ahuriza ku kintu kimwe ku rurimi rw'igifaransa ari ururimi rukoreshwa mu vyigwa. Uko rero ubwo ururimi umunyeshure atarumenye cyo kimwe n'icyongereza ngo niko bimugora no gutahura ivyigwa biri muri izo ndimi. Ivyo bikiyongera ko n'u Burundi busanzwe buri mu miryango igize kano karere ibishobora kubera intambamye ugwaruka rw'u Burundi. Ayo masendika yose asaba ubushikiranganje bw'indero guha agaciro izo ndimi z'igifaransa n'icyongereza hako bazifata minenegwe. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere ndabahisanga ku munsi wa gatandatu za na gahwana.
Cari ikiganiro ku isoko.
Mbere yo gusozera no makuru dukurikira ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na Edi Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri yindwi turiko turasozera tuyahere mu gisata cy'ubutungane akinyamakuru SOS Media cyandika ko Sentare nahenyuzwa mu gisata cyayo cyiyungururizo kuri wa kane yemeje igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kuri Alain Guillaume Munyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Emmanuel Gateretse akaba n'abarongoye Sentare yashikirije iyo ngingo kuwa kane kumugaragaro mwibohero rya Gitega aho Alain Guillaume Munyoni asanzwe apfungiwe kuva mu kwezi ikwindwi umwaka wezo w'2023. Alain Guillaume Munyoni yazotegerezwa no gutanga amande y'amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 22. Amatungo yiwe atigeze amenyesha kugenekerezo rya gatatu kwezi kwa ruheshi igiherekana amatungo yiwe nayo nyene azofatwa akoreshwe na leta. Kinyamakuru SOS Media cyandika ko abandi batatu bafunganywe na Alain Guillaume Munyoni yari kizigenza mu gipolisi Samuel Destiné bafumukeko yari umukozi akomeye mu biro by'iperereza hamwe na Komeni Yosaba umwubatsi wa Alain Guillaume Munyoni bazogumana igihano cyabo cyo gufunga imyaka 15. Nayo inyuma yaho ibiro by'ikinyamakuru iwacu giterewe amabuye menshi n'abagizi ba nabi bataramenyekana mu ntango zindwi. Icyo kinyamakuru kiribaza igituma ikigo sense kijejwe ingene bimenyesha makuru bikora atana kimwe kigeze kivuga kuri cyo gitero ngo nta nakajambo na kamwe ko gupfuma biyamiriza icyo gitero. Ibyo bigatangaza ico kinyamakuru kuko ikigo sense ngo cama kiriko kiravuga ko kiraje ishinga no guharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru haba mu binyamakuru vya leta canke vyigenga. Ico kinyamakuru iwacu kiribaza abateguye bagashira mu ngiro ico gitero camabuye abari bo nico bari bagamije. Kiribaza kandi gituma abapolisi baje gutabara batagumye gushika buce kandi gitero camaze umwanya munini. Ico kinyamakuru kibona hagiyemwo ugushaka amatohoza yokoroha kugira ngo abakoze ico gitero bamenyekane ariko kikagira ubwoba ko ababijejwe bazoguma bababwira ko bikiri mu matohoza nk'uko byama bivugwa hirya no hino. Ikinyamakuru iwacu kirandika kandi no kwigenekerezo rya 26 ruheshi umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya icaha cyo guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu n'ibindi byaha bijanye. Ico kinyamakuru cerekana ko naho leta y'u Burundi yashize igikumu ku mategeko mpuzamakungu yo kugwanya ico caha ikibonekeza ngo nuko mu gihugu amabi ajanye n'ico caha aguma yibonekeza ukuri kwamye. Amashirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch na Amnesty International mu maraporo yayo ngo yamayerekanye ingene ayo mabi yifashe mu gihugu mu kuduma ku rutoki ku bwicanyi ndengerabutungane ubuzima bwa kiremwamuntu budahengeshanya guhohoterwa abanyuruzwa abahagarikwa bidakurikijwe amategeko abanyoro bafatwa n'ayo mahohero atandukanye n'ibindi n'ibindi. Abakoregwa ayo mabi ngo usanga arabari mu migambwe itavuga rumwe na leta canke abagirizwa gukorana n'imigwi igwanya leta nk'uko biri mu maraporo akogwa n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu. Nk'uko ico kinyamakuru iwacu kibandanya kivyandika ngo hari n'ishirahamwe rikorera mu gihugu hagati ryama ririko ririyamiriza ayo mabi. Iryo shirahamwe Ali Shoto rigwanya ubushomeri no guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu riri yamiriza cyane cyane amabi akoregwa abanyororo mu bahohero batandukanye igihugu urongo iryo kiramwe vyane ndayisaba asaba leta y'u Burundi kurandurana n'imizi ico caha mu guhana vyakarurero abagikora hakurikijwe amategeko. Musozera amakuru makuru yanditswe n'iminyamakuru ku Burundi kinyamakuru Burundi Echo kiribaza igituma hatarajaho itegeko rihana abaganga baba batigenjeje neza mu kazi kabo ka misi yose kuko ngo hari gihe abagwayi babitura bafatwa nabi ubuzima bwabo bugasinzikara canke bagashobora no kwitaba imana bivuye ku gusamara kw'abaganga. Cyo kinyamakuru candika ko mbere ayo makenga yashikirijwe n'abakenguza amateka kugenekerezo rya 18 uku kwezi turimo aho umushikiranganji ajejwe magara y'abantu ridine baradahana yariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka. Abakenguza amateka bakaba barasavye ko hojaho itegeko rijanye n'inyifato mbi nk'izo z'abaganga. Ni kuyo nkuru ijanye n'amagara y'abantu dusozereye ko amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri yindwi turiko turasozera. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mukaba mwashikirijwe na jewe Di Claude Nahazwe mugira ho muba mwubahe naho uta kuri Radio Nzamba gataka kawo.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Nzamba.
Ninonga duce dusozera no makuru mwashikirijwe na Josine Kaze nkabanshimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi naho ubutaha.